itangishaka mugira umunsi mwiza mubandanye mwumviriza radio mukunda ijwi rya Amerika.
Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mwiriwe inshuti bakunzi, n'ikaze makuru y'ukuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazo. Hiyo hakurya muri Canada mu gisagara cha Ottawa, urunana nyarwanda ruharanira impinduka rwatangujwe na bamwe mu bari mu nzego nyobozi z'umugambwe RNC.
Ubutegetsi bwa Kigali bufite imikorere itubaha uburenganzira bw'umuntu mu buryo bwose bubaho, bwaba mu buryo bw'amikoro bw'umutekano bw'ubuzima gatozi. Nta kintu kimwe kibaho mu Rwanda kigenewe ubuzima.
Uyu ni Kamana Ashil, umuvugizi w'umugambwe mushasha utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda warayuvukiye muri Canada. Ibitero by'indege za gisirikari za leta ya Siriya n'Uburusiya bishobora gushyirwa mu rwego rw'ivyaha vy'intambara. Umuryango w'Ubumwe bwa Buraya utangaza ko ubutunzi bwawo bukomeje gucumbagira. Umuryango witeze ko bizoba bibi gusumba mu mwaka uzaba 2021. Idoni doya makuru yose duce ku masonga harimo n'ubwandu bwa corona mu mpunzi zahungiye muri Uganda ni mukanyi sasi. Turahera kuyagezo hirya nino ku isi duhereye ku mugabane wa Afrika, aho leta ya Cameroon ibeshuza amakuru yuko yobigiye kuja mu biganiro n'abayoboye abashaka kwiyongora ku gihugu. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Amakuru yerekeye ivyo biganiro iravuzwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi mu rwirangiye. Byatangajwe ko umutegetsi aserukira leta yabonanye ku mugwa mukuru ya Hunde na bamwe mu bayoboye abashaka kwiyongora ku gihugu bavuga ururimi rw'icyongereza aho bapfungiwe. Itangazo ryasohotse ku munsi wa mbere ryatewe ku igikumu n'umushikiranganji ajeje gutangaza amakuru Rene Emmanuel Said ryarabeshuje amakuru y'ivyo biganiro. Iryo tangazo ryongeye rivuga ko leta iriko iragira utwigoro twose tugenewe guhagarika uruhagarara n'ubwicanyi birangwa mu ntara zibiri z'igihugu zivuga ururimi rw'icyongereza. Yamara iryo tangazo rivuga ko inkingo zose ziriko zirafatwa zijejwe gukingira ubumwe n'imbibe z'igihugu. Uwo mutegetsi yatangaje ko leta yasuye gutera kamo imigwi yitwaje ibigwanisho kayisaba kubishyira hasi bakemera umugambi w'amahoro washikirijwe na Perezida Paul Biya. Intambara mu ntara zibiri zivuga ururimi rw'icyongereza muri Cameroon yatumenye abanyagihugu batari bake batakaza ubuzima bwabo, ibintu bitari bike vyononekara, abantu benshi nabo bava mu zabo. Abashaka kwiyongora muri zo ntara bagiriza leta ko yabakumiye.
Fidel Niyongabo, urakoze. Tukiri kuyavugwa ijya nino ku isi, ishamwe mpuzamakungu ONU ryashize ahabona uno munsi icegeranyo ku ntambara yo muri Siriya vy'umwihariko mu gisagara ca Idlib. Iyo raporo ivuga ko ibitero vy'indege za gisirikare za leta ya Siriya n'Uburusiya bishobora kwitwa ivyaha vy'intambara. Inkuru tugezwaho na Thomas Kamirindi.
Icegeranyo cyanditswe na Komisiyo ya Loni ishinzwe anketi kuri Siriya. Komisiyo yabaruye ibitero 52 bitandukanye nk'uko ibivuga, birimo 47 byakozwe n'indege z'intambara za leta ya Siriya n'iz'Uburusiya mu mujyi wa Idlib uri mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Siriya kuva mu kwezi kwa 11 2019 kugera mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka 2020. Bimwe muri ibi bitero byibasiye abasivili mu nkambi zicumbikiye abavuye mu byabo kubera intambara, ibitaro, amashuri n'amasoko. Komisiyo iti byahitanye abantu b'inzirakarengane 100 bituma n'abandi bagera kuri miliyoni bongera guhunga. Komisiyo ivuga ko bishobora kwitwa ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Mu kwezi kwa gatanu gushize, umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International nawo wari watangaje icyegeranyo kirega leta ya Siriya n'Uburusiya ibyaha by'intambara mu mujyi wa Idlib. Guverinoma y'Uburusiya yo ivuga ko nta ruhare ingabo zayo zibifitemo. Komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe anketi kuri Siriya irega kandi ibi byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu n'umutwe w'abarwanyi witwa Hayat Tahrir al-Sham HTS mu magambo ahinnye ugenzura amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Syria hose. ONI ivuga ko warashe ibisasu bya rutura mu basiviri nta mpamvu za gisirikare zibiteye. Loni irega HTS mbere yitwaga Front Nusra ibyaha by'iyicarubozo n'ubuhotozi ku baturage b'inzira karengane.
Umuryango umwe bwa Buraya watangaje ko ubutunzi bwawo buzokomeza gusubira inyuma muri uno mwaka wa 2020. Geoffrey Mutagoma ni vyatugezaho.
Komiseri ushinzwe ubukungu mu muryango w'umwe bw'Uburayi Paolo Gentiloni yabwiye abanyamakuru ko ikiza cya COVID-19 cyazahaje ubukungu bw'Uburayi ku rugero rurenze uko babitekerezaga. Ibihugu 19 byo muri uwo muryango bikoresha amayero bizasubira inyuma mu bukungu ku rugero rw'umunani n'ibice 7% muri uyu mwaka, bizamuke ku rugero rwa 6.1% gusa mu mwaka utaha w'2021. Mu kwezi kwa gatanu, Uburayi bwateganyaga gusubira inyuma mu bukungu ku rugero rwa 7.8% muri uyu mwaka, bukazamuka kuri 6.3% umwaka utaha. Ariko ikiza cya COVID-19 cyatumye ubucuruzi bufunga n'ingendo hagati y'ibihugu zirahagarara, mu gihe abatuye Uburayi bategekwaga kuguma mu ngo. Gahunda yo kongera gufungura imiryango nayo iragenda buhoro ugereranije n'uko byateganywaga mu kwezi kwa gatanu. Ubufaransa, Ubutaliyani na Espagne biri mu bihugu byagizweho ingaruka n'iki kiza, kandi ubukungu bwabyo buzakomeza kuzahara kurusha ibindi byo muri uyu muryango.
Barakoze bagenzi bacu kuri ano makuru agezwe hirya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabibutse ko muri ko muyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo ya shortwave. Mushobora kutwumva ikibiriraho kuri wezi 3 akaburungu radiyacu vewa akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere. Amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, ahavugwa imyidogo ya bamwe mu batunze amodokari mu gisagara ca Bujumbura bagiriza ikigo Trako guteba ku baronsi impapuro zemeza ko imiduga yabo atatu nengigira. Ibindi kuri no nkuru Ijwi rya Amerika ryateguye gifashishije abakunzi bayo mu Burundi, tubibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Bamwe batunze amodokari mu gisagara ca Bujumbura na cane cane abatunze imodoka zunguruza abantu n'ibintu barashima ko Otrako yahinduye indinganizo kandi kwikoresha uburyo bwa none. Uno mugabo atunze imodoka yunguruza abantu.
Urabona ubuhonye twahora tuyiriha ku mezi atatu, mugabo ubuhonye tuzoyiriha ku mezi atandatu. Akarusho karimo cyane kuko urumva bica ucuriha kabiri mu mwaka, kandi urumva kubera ko twahora tuyiriha 20,100 mu mezi atatu, ariko ubuhonye tukaba tuzoriha 5,900 mu mezi atandatu. Ndumva harimo akarusho naho babifatiye hamwe tukayatangira rimwe tutiteguye. Niyo umaze kuriha naho iyo dokima iba yasigaye yo bakurindirije, kubera amakaratasi warihiye kubo yafise umuroraje ntakuvugisha.
Naho hari abashima indinganizo nshasha y'icyo kigo amahinyo yo ntabuze, nk'uko bivugwa n'abatunze amamodokari. Kubona icyo kibanza gisuzumirwamo amamodokari ari kimwe, unakavuga ko batonda ari benshi, agasaba ko hogira igihindutse.
Gusa nuko usanga dutonda yo turi benshi, gusa icyo bari bakwiye kudufasha, bari bakwiye kudufasha tukaja mu tubiro twinshi aho turihira pana kujuragirika dutonda tugira gute.
Hari yandi mahinyu abatunze imodokari bagiriza ikigo cya Utrako, nuko gikwega amaguru mu kubaronsa icyo cyemezo. Akavuga ko bama bagiraniye ingorane n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara, iyo ikiringo cy'agapapuro mfata kibanza bahabwa carangiye.
Novuga yuko ubu ari ikintu twovuga kinini kiduhoboye amaboko mu mugongo, ni ku kintu cerekeye agapapuro baguha. Kaya agapapuro baguha ukamara 7 jours, iyo rero 7 jours zibaye expire zibaye guhera, ugahura n'umupolisi mu ibara ntacu musiguri akubwira ngo zana wagenda hariya ngo ntituraheza. Umva ico kintu botegeza kuciga bakakiraba, umva muri ico gihe rero je nibaze uko bogerageza bakaraba ngene abo bogahinyanyura. Iyo umuntu agiye kuyirondera bakaguha, batakaguha nawe izo 7 jours ugiye kukaronda rwo gushika ukaro.
Irifo ko bari bakwiye kugira ngo uwo munsi nyene basi uwo munsi nyene we ko washikire ucura rugiye bijanye.
Ubuyobozi fata kibanza bwa Otrako uratahura imyidogo y'abatunze imodokari. Umuyobozi mukuru w'ifata kibanza bwa Otrako akavuga ko ubu abanywanyi boroherezwa iyo bituye iryo shira hamwe.
yongorani turamaze kuibona abanywanyi ba trako bamaze kuza kubivuga ngaha twebwo tukora ubwa mbere je tubanza kongerereza ikiringo ako kaya karisi baba bahaye kamara ariko rero uretse kubongereza ikiringo tuko turakora ibishoka byose kugira ngo izo ngorane zuko kaya karisi gahera idokima barondeye itaraboneka bive mu nzira twarashije gukura mu nzira ikibazo cy'ihari cuko kwamere twasaba bene imiduga ko bishikira ngaha kubera ikibazo cy'amafroze cy'abaye cinshi icyo twa turakibangira ko ubu umuntu atari hafi ashobora gukurungika umuntu akamutorera impapuro z'umuduga canke akanamurungika imodoka kuza kurondera izo mpapuro z'umuduga.
Mumfonda Ngijimana asanzwe agejejwe ibibazo by'ubutunzi n'abakozi muri iryo shira hamwe asigura ko kubona ibyo byemezo biteba kuboneka ari ikibazo cy'ubuhinga kandi kiriko cyatorega umuti
kubera isizwe turakoresha nishasha abakozi ntibaragera ku rwego twovuga tuti barayimetriza bacafise rero ibyo kumenyera ariko twibaza ko bigenda bitera binyaruka kurusha ubwa mbere uretse ivyabaye mu mezi ya mbere batari bwamenyere na gato byateje cyane ubu ibishasha byovyo biranyaruka twifuza rero yuko twoshika ku kwego kuko noneho umunywanyi bitaba ngombwa ko agaruka ko muri rya minsi twamuhaye kandi ihera twamuhaye icyangombwa ciwe yaje kurondera nico kivuzo nico tubo turakora tubo takoreshwa byose kugira ngo ibijyano bose bahari nzitizi zituma impapuro z'umuduga zitaboneka mu mwanya umara kajya karesi ziveho zose.
Ubuyobozi bw'ikigo cya Otraco bugatera kama igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu barabara kuraba neza kugura papuro mfata kibanza kongerejwe ikiringo gutanga icyemezo gishasha cerekana ko imodokari ikomeye hakoreshejwe ubuhinga bwa none byatanguye mu kwezi kwa 12 mwaka uheze w'2019 aho hambere uwutwa imodokari yiwe ihejeje gusuzumwa yatahukana icyo cyemezo citwa contrôle technique. Ubu abaronkejwe urupapuro vyihuta bavuga ko barindira imisi ndwi.
Tugume mu Burundi ahamwe mu mashira hamwe aharanira ineza y'abarwayi n'amasandika asaba leta gukurikirana neza ko ibikoresho byo gupima umugera wa corona iri kwiratanga mu mavuriro bikoreshwa akazi vyagenewe. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Birika neza.
Urwego rw'ijambo abagwayi mu Burundi SEMEBU, cadre d'expression des malades du Burundi mu Gifaransa rumenyesha ko rwakiriye neza ingingo ya leta yo gutangura gupima mu kivunga kuva kuri uyu wa mbere ihereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamaze kugaragara abantu benshi banduye umugera wa corona kurusha handi mu gihugu. Sylvie Habana bakize umuvugizi w'urwego.
Tubona akigoro ntangere dushima muri SEMEBU kukuravye ico kiza uno munsi niko kiragwanywa ibintu byitayeho abagwayi batirabiyongera turaje kumusi kumusi rero uko bafashwe twumvushaje bamugara abantu uvuga ko ari ko barafata neza atashote ko barakora kugira ibintu bigende neza.
Na sendika y'abakozi bakorera mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi SNTS ivuga ko iki gikorwa cyatanguye kuri uyu wa mbere kirangajwe imbere n'umukuru w'igihugu cyari gikenewe ariko Marie Bukura yirongoye hamagaze ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kwitwararika ibintu bibiri nyamukuru ukwigisha abakorera kwa muganga no kubaronsa ibikoresho bihagije hatibagiwe gukurikirana ku ivyatanzwe ibikoresho vyagenewe.
Cyo twifuza nuko iby'ukuri ibikoresho bitanga bikwiye gute bakada barasaba raporo ku ibikoresho byatanzwe kugira ngo abone yuko bihuriranye n'ubumbane bw'abagwayi banza kuko badari benshi ni nako abavura bashaka kwandavuga kubera iki akazi kaba kenshi ugahura n'umwanya ibikoresho bitari hafi bari batuma bandura cyane rero ababajejwe bakaba ikoresho kandi afite byo kuvugira ku munwa ngo birakwiye nabo nyine bakamanuka bakaba yuko ibyo batanga byashikiriye abantu kindi maco yuko cyane cyane yo hadi icyaduka nicyo gutanga ibikoresho ni kimwe mugandi kunaberekana ingene bikoreshwa kuko babone guharaza ibikoresho bishasha kumbe n'abantu bazatamenyereye k'abakozi bashasha bari binjiye mu kazi vuba abandi kumbe batari bwaje mu bisata byo barakira abantu cyane ko maze kuraba nk'ibintu by'ibidiyo bije haraho bisatira intara zimwe abandi nabo batari babimenye nk'uko mu bisata batamo mu ntara bakazi batari babimenyere kwakira ibintu by'ibiza nk'ibyo twari twasabye yuko inyigisho ahubwo tuba mu bisata byose kuva mu mabuye mato mato gushika mu bitaro bihagurutse nk'ibikoresho bishyashya abantu batamenyereye bakabibigisha kuko nk'ikorona virusi ni indwara nshyashya nukubwa yuka abantu turi mu myuga natwebwe twakoze cyatawe nigeze bona bigishwa neza hanyuma n'ibikoresho bikatangwa umukozi agakora umutima utekanye niho yonakira neza abantu nawe ntiyandu kandi nabo nyene bakadabura pima kesh kugira babonye ndabagwaye babandi nabagere babavure
umwitwara liko leti sigura ko yawiyumviriye ko imbere ya byose muganga atadandi ku mana mushikanganje wa magara y'abantu yabivuze kuri uyu wa mbere ariko atanguza ryose keza gitiriwe ndakira sinandura kandi sinanduza covid 19
ibikoresho byo kwa muganga aba badukorana barafise ubukamunwa dukwiye kugira ngo iyo ariko barapima bene gihugu bikingire nabaje kwipimisha turabaha mu gihugu hagati kizobandanya gute nuko dufise ubundi buhinga tuzokoresha aho abajejwe gupima basanzwe bari muri aba mwabonye kugira abavyigire ngaha ingene bafata ibipimo hanyuma hari abandi bari mu kigo NSP bariko barakora gufasha gusuzuma ibipimo twafashe bace babimbonegwaho kubimenya hanyuma zoca baduga mu bitangura kugira ngo bakoreshe ubundi buhinga bwa GeneXpert aho bazashobora kwakira ibipimo byavuye hagati mu gihugu kuntara bakabisuzumira hariya hari n'andi abandi baganga nabo bize tuzofashanya
abana bakize na wahamagarira barundi gukurikiza impanuro bahabwa n'abajejwe amagara y'abantu
cyabanda abwire cyoco nuko burya ingwara ya virusi y'umugera kuvyirwa byagiye biragirwa ni ingwara idakira ni ingwara igenda ikagaruka kimagoze ico mbona nuko abarundi n'abamugihugu cacu twobandanze kurikiza ziyangingo twabwiwe na leta bicishije mushanjwa mukara y'abantu
iruhande y'ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu kuwa kabiri w'indwi iheze yo kugabanya igiciro c'isabuni kugeza ku gice hamwe n'icamazi mu bisagara n'imigwa mikuru y'intara umushanganje w'amagara y'abantu yategetse kuri uyu wa mbere abunguruza abantu n'ibintu kwamana ntaryo bapoma intebe n'imiti y'icimigera ingenzi nazo zikama zitwararitse kugendana udufukamunwa no kutwambara ku munsi wa gatanu w'indwi iheze y'umuryango mpuzamahanga wita iterambere PNUD wahaye imfashanyo Burundi y'amadolari ibihumbi amajana atanu na mirongo itatu kugira ngo bugwanye covid 19 igizwe n'udufukamunwa imiliyoni 14 imashini zifasha guhema zitatu imiduga n'ibindi kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka hatanguye kwibonekeza umuntu wa mbere yanduye umugera wa corona mu Burundi muganga Ndikumana asigura ko leta yari ikoresha uburyo bwayo bwite atamuterankunga n'umwe ayisahirije eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika muntu mbere kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeje n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi HCR muri Uganda ryemeza ko muri rusangi impunzi za baba 50 arizo zimaze kwandura virusi ya corona. Abagera ku 300 baherutse kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bariko barasuzumwa. Inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Uganda Ignatius Bahizi.
Umubare w'abantu bamaze kwandura icyorezo cya corona muri Uganda wegereje 1000 nubwo benshi muri aba bavuwe bagakira nuko bagasezererwa amavuriro. Nyamara bamwe muri abo ni impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye ariko cyane cyane zo mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Dunia Aslam Khan ni umuvugizi w'ishyirahamwe ryita ku mpunzi mu gihugu.
52 refugees were tested positive. Out of the 52 positive cases,
Impunzi 52 nizo zimaze kwandura coronavirus. Ariko amakuru meza nuko kuri abo 52, 47 bo bamaze gukira n'abandi barimo kuvurwa. Inyinshi muri izi mpunzi zikomoka muri Sudani y'Epfo kandi ziri mu makambi ari mu majyaruguru y'igihugu. Igihe bakorewe ibipimo bagafatwamo iyi ndwara bari bari mu kato, bivuze ko batashoboye kwanduza abandi mu nkambi. Nyamara iki ntabwo giteye impungenge nyinshi mu mpunzi kuko uretse ingamba zitandukanye zo kwirinda iki cyorezo mu makambi n'ahandi impunzi zituye zirimo kwambara udupfukamunwa hamwe no gukaraba intoki n'impunzi ubwazo zivuga ko zifashe neza mu kwirinda iki cyorezo nubwo zifite ibindi bibazo bikomeye nk'iby'inzara.
Impunzi ntizasigaye nyuma kuko amategeko yose yafashwe n'igugu n'umukuru w'igihugu cya Uganda yafatiwe bose n'impunzi idasigaye nyuma. Mpereye ku by'amagara turagerageza gukurikiza amategeko twahawe n'igihugu. Icya kabiri naco turagerageza gukurikiza impanuro za government ya Uganda, tugakurikiza impanuro z'abaturongoye aha mu ma village, kandi jembo na yuko ibintu biko biragenda neza.
Umubare munini w'impunzi zanduye coronavirus nizituruka mu gihugu cya Sudan y'Epfo zituye mu makambi ari majyaruguru y'igihugu. Ako karere niko kavumbuwemo umubare munini w'abanduye mu gihugu kubera umupaka wa Elegu hagati ya Uganda na Sudan y'Epfo ugendwa cyane, kandi akaba nariho umubare munini w'abatwara imodoka zambukiranya imipaka banduye bavumburiwe. Muri ako karere n'ubundi ariko ku mupaka wa Uganda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haherutse kwambukira izindi mpunzi z'abakongomani zigera ku 300, ariko ubu zose ziri mu kato.
As you are aware that Uganda temporarily opened its border from 1st of July to 3rd of July.
Ati nk'uko mubizi Uganda yafunguye imipaka by'agateganyo kumara iminsi 3 kugira ngo yemerere impunzi 300 z'abakongomani zari zimaze amezi abiri zigotewe ku butaka butagira nyirabwo hagati y'ibihugu byombi. Izi mpunzi nsha zose ubu ziri mu kato, abashinzwe iby'amagara batangiye kuzikorera ibipimo bya corona, kandi ku mpunzi 570 zimaze gupimwa nta nimwe irafatwamo ubwo burwayi. Ariko ibi ntabwo byatuma tudakomeza gushyira ingamba zitandukanye zo kwirinda kugira ngo tube twiteguye neza haramutse habonetse uwanduye.
To be able to deal with any emergency situation.
Imibare mishya y'abanduye iki cyorezo mu gihugu iheruka gutangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abanduye bamaze kugera ku 953, ariko 743 kuri bo akaba bamaze gukira icyo cyorezo. Ku bantu basaga 210,000 bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara bijyanye na corona 19. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mbere guhana gahindukira tubanze twerekeze mu gisagara cha Ottawa muri Canada, arahi havutse umugambo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda. Urunana nyarwanda ruharanira impinduka Rwandan Alliance for Change watangujwe na bamwe mu bari mu nzego z'ubuyobozi bwa RNC nyuma bakananirwa kumvikana. Ku murongo wa telefone mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yavuganye na Bwana Kamana Ashil umuvugizi wo mu rwambwe mushasha abanza kumubaza icatumye bawushinga.
Ubutegetsi bwa Kigali bufite imikorere itubaha uburenganzira bw'umuntu mu buryo bwose bubaho. Bwaba mu buryo bw'amikoro bw'umutekano bw'ubuzima gatozi nta kintu kimwe kibaho mu Rwanda kigenewe ubuzima. Impamvu rero tubayeho cyangwa se n'impamvu tuje ni uko dushaka icyo kintu gikosorwa, hanyuma tukagiramo imbaraga nyinshi cyane n'uruhare rwinshi cyane kuko tuzi ko Abanyarwanda bose banyotewe n'icyo kintu cyo kugira ngo hagaruke amahoro n'ituze n'iterambere rigera ku bantu bose ritagera kuri bamwe cyangwa se kugatuka abantu bamwe.
Amashyaka menshi avuga ibyo ngibyo akorera mu buhungiro, akorera hariya mu Rwanda. Niki gitandukanye muzanye kuki muteyunga kuri ayo mashyaka niba ibyo muvuga ari bimwe mugafatanya mukagera ku cyo muvuga ko muharanira?
Igishyaka tuzanye nta kindi nuko dufite ibikorwa byaratangiye n'ibindi bizakurikiraho ibyo bikorwa bizivugira abantu bazabibona ntabwo tuje turi abantu bavutse ejo bundi cyangwa se batangiye uru rugamba ejo bundi tuje dufite impamba nini cyane ya experience iyo mpamba rero turayizeye ndetse nabo turi kumwe benshi cyane n'abandi bazatugana kuko nabyo turabyizeye ni ibikoresho bikomeye cyane bizatuma tugera ku ntego twihaye kandi mu gihe cya vuba kubuye kubyita ko ari ukubura ukuntu abantu bakwiyunga cyangwa se kubura abantu bahangana nuko impinduka zikorerwa mu muryango cyangwa se byakwanga abantu bakisuganya ariko izo mpinduka bakaziharanira kuko nicyo kiba ari icyangombwa cyangwa se nicyo kiba gikenewe kugira ngo ibintu bihinduke
muri ibyo bintu uvuga muzanye ko nabyumvise mutangaza ishyaka harimo abantu bari muri RNC mwemeza mute umunyarwanda ubumva yuko muzamugeza ku byo muharanira niba mwarananiwe kwiyunga hagati yanyu ntubona ko muje muzanye isura mbi
imyitwarire ya benshi mu bayobozi bakuru yatumye n'izo mpinduka tuba duharanira zidashobora gukomeza muri iryo shyaka twari turimo cyangwa se muri iki gitekerezo twari turimo kuko RNC ni ideoloji kibona natwe ni ideoloji ni ideoloji yo gushaka iyo mpinduka twabwiye abanyarwanda ko dushaka gushyiramo imbaraga kugira ngo tubigereho rero ku bijyanye n'uko tutabashije kuvugana cyangwa se no kwiyunga naho twahoze muri RNC ndashaka kubwira abanyarwanda yuko atari ukuri kuko inzira nyinshi zaragerageje yewe n'andi mashyaka yari yibumbiye muri P4 cyangwa P3 nayo yagerageje kugeramo uruhare ariko inzira y'ibiganiro irananirana mbere y'uko niyo nzira inanirana bamwe mu bari bagize RNC bagerageje gushaka ko habaho inzira y'ibiganiro cyangwa se ko habaho ibikorwa bigamije kuzana amavugurura mu muryango kugira ngo usubire mu nzira nziza wari watangiye ariko birananirana ni ukuvuga ngo ntabwo abantu bashobora kwiyunga mu gihe badashobora no kuganira ariko mu buryo tutabashije kuganira uruhare rwacu rwo gushaka ko habaho inzira y'ibiganiro twe twararukoze ndetse n'inyandiko nyinshi zagiye zisohoka mwagiye mubona ko ababishatse bose nanjye ndimo twagiye twamaganwa cyangwa se tukirukanwa ako kanya ubwo rero ndakeka ko ikibazo aho cyari kiri naho ngaho ndetse no kuba icyo kibazo cyari gihari nicyo cyatumye nabyo tunavuka ariko ntibishingiye aho ngaho gusa nuko n'amavugurura twifuzaga muri RNC ajyanye n'urugamba turiho rwo gushaka impinduka zo mu Rwanda ni ukuvuga ngo gahunda cyangwa se ibyadukuriye muri RNC ntibiracyahari nuko gusa bigiye gukorerwa mu yindi organization kuko iyo twari turimo twabonye ko bidashoboka
i Kigali mu Rwanda hari abantu bari mu nkiko bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye harimo abavugwa yuko bari ingabo z'umutwe wa RNC harimo n'abandi bavugwa ko bari ingabo z'umutwe wa FLN abo bose ni abantu bari bafite imigambi yo gukora icyo bise kubohoza u Rwanda nubwo muri iki gihe babivuga mu buryo butandukanye bari mu rukiko namwe muzarwana
twavuze mu itangazo ryacu ko dushyize imbere inzira y'ibiganiro kandi impamvu twayishyize imbere ni uko twizeye ko ibyo biganiro bizabaho kandi bikagenda neza ariko ntawumenya uko urugamba nk'urunguru rurangira twe dukomeje kwizera neza ko leta y'u Rwanda izumva ko abanyarwanda bakeneye impinduka izumva ko igomba kwicara ku meza hamwe n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo ibintu bigaruke mu murongo iyo nzira turayizeye kandi turayishyiramo imbaraga zose zishoboka izindi nzira ndumva twazaziganiraho igihe kigeze ariko kuri ubu ngubu twebwe icyo dushyize imbere kuko maze kubivuga ni inzira y'ibiganiro cyakora mwavuga nti leta y'u Rwanda niyumva ko abanyarwanda bagomba kuba bacishwa ahangaha inzira zose cyangwa se uburyo bwose bushoboka bwa bwa resistance bwa bwa revolution buzakorwa
bana Kamana Ashire umuvugizi w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro ha ijwi ry'Amerika
murakoze cyane bwana Geoffrey
akaba ni ubwa duce dusozerera amakuru yo kuri uno mugoroba yari yegeranijwe na Facile Gebehu kuri mikro mari kumwe na Joe Diane ni nahazo kwizina rya bagenzi bacu bose turike banure tuyifuriza kuranirwa mu byo muri mu byose murara hajyana hatarjyana harari umwansi.